Iyi ni Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti namwe bagenzi, turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere ni tariki 7 ukwezi kwa 11 mwaka wa 2016 muri studio ya 5 y'Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC. Muri kumwe nanje Aloise Bigirimana, ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Nchanjemo kubera ko amatongo yaze kandi ifungwa bigoye, kubavuza no kubambika bigoye. Urabona n'igihe cy'inzara nk'umufuse abana 10 nawe ntiyorohewe. Cicindiro na cinda cakira n'ingoga.
Uyo ni umugabo mu ntara ya Kayanza yafashe ingingo yo kuringaniza imvyaro. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi zivugwa mu Burundi zirimo ivyerekeye iyubahirizwa ry'ibitigiri mu nzego z'umutekano mu Burundi turazigaruka ko mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Aya makuru tuyahere kuyavugwa mu Kayanza. Abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza rero na cyane cyane abagabo muri komine Gatara iharurwamo abantu benshi ku rwego rw'igihugu ntibaritabira umugambi wo guca imvyaro bise vasectomy mu rurimi rw'igifaransa. Umugambi umaze igihe muri iyo ntara mu ntumbero yo guhagarika igwirirana ry'abantu iri ku murindi udasanzwe muri iyo ntara yo mu buraruko bw'igihugu. Inkuru tuyishikizwa n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka ari Burundi.
Uwo mugambi wo guca imvyaro ku bagabo witwa vasectomy mu rurimi rw'igifaransa umaze imyaka igera kuri 2 utangujwe muri iyo ntara ya Kayanza, eka mbere no muri komine Gatara, nkuko byemezwa n'umuhanuzi wa musitanteri wa komine Gatara ajejwe iby'intwaro n'imibano. Muri iyo komine iharurwamo abantu benshi, uwo mugambi nturitabirwa na benshi nkuko bivugwa n'ujejwe iterambere ry'amagara meza ngahe Gatara. Joasha Nimbona avuga ko n'abamaze kwitabira uwo mugambi bashima kubikora mu ibanga kubera gutinya ko bamenyekana mu kibano. Yabwijwe ijya Amerika ko afise abagera ku 8 bifuza guca imvyaro yakiriye mu ndwi heze.
Sinavuga ko tugeze ku rugero runini ko nta 10% turashikira, ariko rero hari abatanguye kubitegera kuko n'umugambi wo kwifungisha burundu ariwo guhumbure umuntu bavuga kuri bw'abanya cyane imvyaro. Hari abariko baratangura kubitabira no turavise abantu baguma batubaza yuko tutobabariza abaganga babijejwe kugira babakire. No muri ino minsi hari abariko barabisaba jemvase kuronka bashika 8 babisaba.
Umwe mu bagabo bamaze kurya umutima amenyo bakaja kwifungisha burundu azwi ku izina rya Ntaco Bakimvuna Jean Baptiste twamusanze ku mutumba Nyamirama wa komine Gatara asigura icatumye yitabira uwo mugambi wo guca imvyaro.
Kunchanjemo kubera ko amatongo yaze kandi ifungwa bigoye, kubavuza no kubambika bigoye. Urabona n'igihe cy'inzara nk'umufuse abana 10 nawe ntiyorohewe. Cicindiro na cinda cakira n'ingoga kumva yuko mbona nk'ifuse abana baki.
Umukenyezi w'uwo mugabo avuga ko bari barasezeranye imbere yuko bubakana ko batazorenza abana 5. Ivyuko umugabo wiwe bamuciye kurondoka umufasoni Clotilde Manirambona avuga ko ataco byica mu rugo.
Ngo jewe n'ukuri n'uyu mwanya jewe ndabyakira neza. Je ntangaruka nimwe ndabibonamo. Beshi barabivuga kandi barabimbajije cyane. Bavuga ati none buryo ubunya birashoboka nk'uko byahora bishoboka mu karangura mabanga yabubatse nk'uko byahora bimeze. Yego. Nyene birashoboka nyene.
Naho Abanyagatara batarita bakamo ku kugabanya umurindi w'igurirana ry'abantu baratahura ku ingaruka mbi ari nyinshi. Uyu n'umwe mu Banyagatara yayaze n'Ijwi rya Amerika.
Jewe nkontoroye nasanze kubyara ku rugero n'amategeko akwiriye. Nibyo bintu twese dukwiye guhagararako. Kuko iyo umugabo ajyanye amafaranga 2,000 mu isoko afise abana 4 nta kibuza ko barara bararira. None wumva mu Kayanza iwacu tubandanije kuza turabyara intahekane, byogenda gute? Twobigenza gute mu yindi myaka izokurikira?
Umuhanuzi wa musitanteri wa komine Gatara ajeje intwaro n'imibano avuga ko atako abajeje intwaro batagira kugira abo barongoye bibaruke abo bashobora kurera. Nduwimana Emmanuel avuga ko bamiza ko batera kamo kandi yizeye ko bakumva.
Nuko n'ubundi twahimiriza abenegihugu gasi komine Gatara gusa, twavuga igihugu cyose yuko bovyara abana bashoboye kurera bakitabira kuja ku buryo bakumviriza impanuro bahabwa na muganga bakumviriza impanuro bahabwa n'intwaro kagira ngo tubone ko natwe aba bana bari mu ibarabara kuvyarira kuvyarira ibarabara bibabaje kuvyara ukabona umwana wagiye mu ibarabara n'acho marira birababaje kandi kuvyara umwana ataco uzomuha atamugambi bamuteguriye ni nk'icakumana ko uba wishi
ingaruka kuri ryo gurirana ry'abantu muri commune Gatara si nziza nkuko byemezwa n'umuhanuzi wa Mustanteri ajeje intwaro n'imibano muri zo harimo ubukene mu miryango uguheba amashure amatati y'amatongo n'ibindi commune Gatara isanzwe ifise uburinganire bw'ibirometero kwadarato 103 iri mu kibanza ca mbere ku rwego rw'igihugu irimo abantu benshi iharurwamwo abantu 920 ku kilometero kwadarato iyo si yivi kagera iharurwamwo abantu barenga 190 nkuko bivugwa na Nduwimana Emmanuel umuhanuzi wa Mustanteri wa commune Gatara ajeje intwaro n'imibano muri commune Gatara y'intara Kayanza Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
arakoze mugenzi wacu Evariste bamwe mu bashinga amateka b'abarundi bashikirije ko bafise impungenge ko ibitegiri vya 50% vy'abatutsi na 50% vy'abahutu bitekanijwe n'amasezerano ya Arusha byoba bitacubahirijwe mu nzego z'umutekano babishikirije igihe bari batumiye abashikiranganje umutekano n'uwo kwivuna abansi mu ndwi irangiye abo bashikiranganje bakaba bose barahumurije ko igihe cyose binjiza abaja muri izo nzego bashasha bitwararika ko ibyo bitegere byubahirijwe inkuru tuyishikizwa na mugenzi wacu akoreshwa irya Amerika ibujumbura mu Burundi Eloge Wirikaneza
amasezerano y'amahoro no guhagarika intambara ya Arusha yashinze ko mu nzego z'umutekano ibitegire z'abatutsi n'abahutu bitegerezwa kungana no kuvuga ibice 50% by'abahutu na 50% by'abatutsi inzego z'umutekano z'imbere y'isinywa ry'amasezerano ya Arusha zari zigizwe n'abatutsi benshi kurusha abahutu ubu hari abantu bafise umwitwarariko ko ha mu gipolisi cyangwa mu gisirikare ibitigiri by'abatutsi byagabanutse rwose bitewe cyane cyane n'abasubijwe mu buzima busanzwe aho izo nzego zacangwa hamwe n'abagiye barakukuruka ubu mwitwarariko hari n'abashinga amateka babufise umushinga amateka Egide Ngerageza ari muri abo yabibajije abashikiranganje b'umutekano no kwivuna abansi igihe bishura ku bibazo by'abashinga amateka ku munsi wa kane w'indwi heze
dusanzwe tuzi neza ko mu kwinjiza abashasha mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi hari isungwa ubwoko nkuko nyine bitegekanijwe mu mategeko ariko hagataho hariho abitaba imana abatoroka hariho nabakatirwa gufungwa kubera amakosa arya canka riya baba bakoze hariho n'izindi mvu zituma batakaza uburenganzira bwo kuguma mu gisirikare canke mu gipolisi ivyo bigatuma ibitigiri by'ubwoko bihungabana none haraho mu kwinjiza bashasha mu mugwi ukurikira hisungwa uko busumbane bwatumwe nabo bagiye barava mu gipolisi canke mu gisirikare
umushikiranganje wo kwivuna abansi amenyesha kwivyo bitigiri vyama vyitonderwa na ntaryo ariko Emmanuel Ntamvuki asigura kwitoroheza ubushikiranganje aramutswa ahani nari ingene ibitigiri vy'abatwa n'abigeme bishirwamo
kuri rokitema iri kiraba haba basirikare bato bato bisongerezi canke intwaza ngabo hariho intumbero turiko turakorerako kugira ngo ivyo bitigiri vyubahirizwe hari intumbero gira ati wewe ugwego gwiwawe uzorokrita abatutsi banganuku n'abahutu banganuku n'abatwa banganuku uretse yuko mwibwirizwa shingiro dufise ubu abatwa tutabona igitigiri kuno kingana mugabo nivyo turabikorerako nabigeme mwibwirizwa shingiro abigeme noneho baje mu bwoko barimo mugabo turagerageza no kwisunga intombero ya 30% mu gihe byashobotse kuko muri rokitema nta nguvu zijamu hazubishubuye kandi abishaka
mu bushikiranganje bw'umutekano aho uyu mwaka barahinduye ibisabwa n'amategeko umushikiranganje yarenga iyo mebonye namenyesha ko abahutu bazokwinjizwa ku bice 40% abatutsi nabo 60% kugira ngo ubushikiranganje bwiwe ntibucumure ku masezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro
dufise abahutu n'abatutsi 50% bose ni babanganye imyaka kandi bose imana niyo bahamagarira rimwe niyo hageze abagira ube gito agatoroka akadezereta gati mirimo niba ngombwa ngo umutuzi atorotse umuhutu nawe dushe tumwirukana ku nguvu mu kuvuga yuko nkuko ngayivuze hariho impamvu zitaba zivuye mu itunganywa ry'igisata cy'inyamiramabi zishobora gutuma ubwo buringanire mu by'amoko buhinduka ni naco gituma rero iyo hageze kwinjiza abandi ivyo biri isungwa ugiye dusanze muri rusangi uringanire bwabaye nko muri uyu mwaka bwatumye haba ubudasa buniniya kuri uno mwaka rero mu gisata cy'igipolisi hazoba ibice 40% by'abahutu n'ivyo bizokwinjizwa n'ibice 60% by'abatutsi
ibitigire by'uburinganire bw'ubwoko mu bisata bya leta bijejwe gucungerwa n'inama nkenguzamateka amatozo gwarwego rwakoze mu minsi heze yerekana ko mu nzego z'umutekano hari ubusumbane ari naco cyatumye igipolisi gifata ingingo yo kwinjiza abatutsi bice 60% n'abahutu 40%. Mugabo umushikiranganje w'umutekano yabwiye abashinga amateka ko ubusumbane bwabonywe n'inama nkenguza amateka atari bunini kandi ataco bwishe turetse mu nzego z'umutekano abahutu n'abatutsi banganye bitigire amasezerano y'Arusha nibwirizwa nshingiro yakomoka ko byategetse ko mu ntwaro no muri leta abahutu babi bice 60% abatutsi nabo bice 40%. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Radio ijwi rya Amerika dusimbire hakurya mu Rwanda ku munsi wa gatano niho hasozerwa umwaka w'ishure w'2016 mu mashuri mato mato nayisumbuye muri ico gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Huye ku ishuri yitwa Autonome ry'Ibutare abarundi bahunze baharereye barashima indero n'ubumenyi abana babo bakura kuri iryo shuri naho rimwe na rimwe utugorane tutabura inkuru tibaza mugenzi wacu w'ijwi rya Amerika Desire Hatungimana akorera mu Rwanda
Uwo ni umuyobozi w'ishuri Autonome ry'Ibutare mu karere ka Huye aho yari kwasomera amanota abana ku munsi wo gusozera umwaka w'ishuri umwaka 2016 abavyeyi bahungiye ngaho Ibutare bamenyesha ko bashimye gushira abana babo muri iryo shuri kuko kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatatu biga mu Gifaransa bigatuma abana babo atangorana nyinshi bahura kuko no mu Burundi kwa ruko nyene nabamaze kurengana ico cicaro abavyeyi barashima ingene abana babo bigenjeje mu ishure uno muvyeyi ati abana b'impunzi biga kuri iryo shuri rya Autonome barabateye iteka
je no uvuga ku mwimbu ushimishije muri make kuko umuntu agerageje kuraba urabona ko amanota bayavugiye ahera twabonye ko abana bavuye Burundi benshi bagiye baseruka mu bambere ku ishuri mu mashuri yose mato mato nayo kwimenyereza muri make rero nugo rurimi nyene rw'ikinyarwanda badasanzwe bamenyereye turavye amanota baronse inyuma y'umwaka wose irevre ko mu minsi ya mbere byarabagora gice ca mbere ntibyaboroheye cyane mugabo ku minsi igenda iratera imbere niko nabo bagenda bakurikira neza gusumba iminsi ya mbere
Uwundi muvyeyi yaganiriye ni radio ijwi rya Amerika amenyesha ko abana biwe bateye imbere ageranije n'ingene vyari vyifashe mu Burundi agashima ukuntu abarezi babitaho
twe turabishima n'ukuri bimeze neza indero ni sawa abana biga neza n'icyongereza twe tuzikizobananira ubu ntangoraye nimwe baragishobora n'ukuri hameze neza ku ndero yawo nuko bigisha
ugeranije ni Bujumbura harakarusha
harakarusho kanini abana ntibaruha cyane ubwo Bujumbura harimo akaruho kanini gose mu byo biga ubu ni savre bameze neza
naho rero abana baje baturutse mu Burundi babitora cyane mu ishuri abavyeyi bamenyesha ko utugorane tutabura kuko impunzi n'ingorane baragendana
ingorane ziriho kandi ni na nyinshi kuko uravyumva ko turi impunzi hanyuma nkaho ku ishuri wadusanze wabonye ko ni ishuri ry'abigenga no kuvuga ngo ibijanye n'uburyo bwo kurihira abana amashuri ntibiba byoroshe ikindi nacho nuko murazi ku mwana ibyo yiga ntiyigira ku ishuri gusa ini yashitse muhira birasaba ko umuvyeyi amuba hafi yamufasha muri twinshi ngaha rero ntibitworohera cyane kuko abenshi bo muri twebwe ntibamenyereye ururimi rw'icyongereza ku buryo usanga umwana uko atera imbere mu ishuri ari ku muvyeyi ahura n'ibibazo byo kuba yo umufasha ari nka madevoir baba babahaye.
Umubikira arongoye iryo shuri rya autonome nahatashimye kuvugira kuri micro yatumenyesheje ko ashima cyane ingene abana bavuye Burundi bahunze bigenza mu ishuri haba mu ndero canke mu vyigwa. Amenyesha ko kuva mwaka wa mbere gushika mu wa gatandatu muri batatu ba mbere hataburamo umwana w'umurundi nayo mu ndero hoho ibanza vya mbere nka vyose bifatwa n'abarundi. Uwo mwaka w'ishuri ukaba wasozerewe n'ibirori biri mu vyese imvyino zo mu Rwanda n'izo mu Burundi. Desire Hatungimana mu karere ka Huye, Ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Desire Hatungimana. Abanyagihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazotora perezida wabo ejo ku munsi wa kabiri. Abakandida babiri Hillary Clinton na Donald Trump nibo bahabwa amahirwe menshi mu kiganiro muri sanga cyo kuri uyu munsi wa mbere. Abanyagihugu bo mu karere no kuvuga Abarundi n'Abanyarwanda bavuze icyo biyumvira kuri aya matora.
Eric, wiriwe neza?
Miriwe cyane. Ntango yikora mutamwe mu ngaho muri studio ku ijwi rya Amerika.
Komera.
Yego, icyo novuga kuri aya matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuko mbanje gukenguruka cyane ukuntu propaganda kampanye yagenze. Atayamigo y'iterabwoba twumvise ngo yaje kuyaburizamo. Hami gisigaye. Icyo tubona ubu ingene biriko birasozera ubu birerekana yuko Trump ingene haya byifata ngo ari karerekana faiblesse gose. No kuvuga yuko wowe yerekanye yuko yatayicizere abona yuko itakigenda neza. Hanyuma ndabipfurize amatora meza.
Yego, nuko Eric we urakoze.
Hanyuma n'indongozi nziza.
Ye, urakoze Eric we.
Yego.
Duhamagare na Misago. Misago, wiriwe?
Miriwe.
Urayabona ute aya matora royavugaho iki?
Aya matora kongera yabona gusa niko twasanze harimo abantu bameze nk'abanyafrika nka kujya kuno Donald Trump. Yifatira mu gahanga mugenzi ugasanga guma mufata nabi cyangwa abandi bose akashaka kumenga yo azuta nyahuzo yirukana cyangwa akazokora urukuta rwa muzike ya Amerika. Iyo nyine twabonye menga nawe ari nk'umuprezida yari kwasibana ibintu by'iterabwo batanu. Ikindi nacyo twasanze yuko twace tubona yuko niko abo bakandida bose ari babiri Hillary Clinton na Trump bose sabe twasanze ari nk'amakosa bagiye bagizwa mu butumwa bwabo bwose. Urabona gusa urukundo tuzobona mengazi uhava bamahangane nk'uko biri hari umuntu avuze yuko ngo botubera karosa karore kubera habaye akaro ugasanga umuntu mukandida azagaza atuka uwundi mukandida mugenzi usanga atayisaba ibyotuma abanywanyi menga boshwana n'imwe muri Afurika. Gusa nikora gusa mu bazungu bataribona nk'ibisanzwe bw'iwacu bishyize ugasanga abakandida babiri barahanganye babwira amajambo atariyo intambara yose ibyuka kandi n'amatora ataragera. Ego twabifuje muri ogi amatora meza kandi murakoze twa matu bashimiye iminsi yose mugire ibikorwa byiza.
Misagwe natwe turagushimiye urakoze.
Ego murakoze cyane bose.
Duhamagare na Vicky. Vicky wiriwe?
Mwere neza.
Yego ura ya matora urayabona utura yavugaho iki?
Kazi ni igire yerekana yuko ari barabonye na Sudan Democracy du Monde. Rero kubona abantu babiri nkabo bari male bado bari umwe nimba ari Clinton cyangwa ari Trump bado bari male kuko ntibakundwa ntibakundwa naho bari apere abizere kuri Trump ashobora gutwara sezure paske amasondaje nyine ari karatwereka barabona umengo ni hari ni balance iri ikiribwe cyane. Trump yashatse kwerekana ko ari umuntu agenderaho abantu bose ama kursi sosiyare zose ariko harimo ububeshi harimo ububeshi avuga yuko akunda kursi sosiyare bajya bato bato babura akazi badafise babutaje mituweli de sante mugabo ni ububeshi kuko ntari honete sevure kuko aravuga yuko yatanguye ariwe yatanguye kugira abe miliyaridere arakabye yakoze mugabo twarabonye mu mareportaje menshi yuko ari gukorera se yamufashije finansiyerma urumva harimwo ububeshi dukote ya Clinton nawe amadosiye amuriko ni menshi cyane menshi rwose ariko kubona aribo rero babaye niana bavaga bagatsinda abadresser babo byerekana yuko abanyamerika ari demokrasi buri kuri kuko kera baravuga ngo umuntu kugira ngo ashike kuri maison blanche ko bari ari black communes niko bavuga adasamadasa mukurikirana ariko berekanye yuko ari demokrasi zikora abantu aranza ashike imbere nuko abafise abantu bari inyuma yiwe ariko kubona ibitanze kukanze ntibintangaza cyane kuko ntintangaza rwose kuko itazi nibonye ya 40-50 bakiri muri segregation abayabirabura bicwa bafatwa nabi ariko ukabona 2008 baratowe mu mwirabure barerekanye yuko bari nyamwe batavuga mu kirundi ngo ni umuntu atamenyerwa nta n'umwe yari aviteze ubu naho ashobora gutoga umugore ubye umuntu nka Trump atanumwe yari amwiteze na gatoya ku buryo n'ama surprise aguma peut-être que après dans 4 ans d'umuntu ari na chinois d'origine chinoise ukomoka mu
Bushinwa
ari demokrasi n'ikibema naho hariho amambigite nibyo ariko bebira birangira kuba amakampanye narakurikiranye hari ibintu biteye ubwoba abantu ubona ama abantu babo babinyegezamwo berekana baterekana ko barabarasiste cyangwa berekana yuko bari soshe ya Le Monde Finance ariko abo bantu baramubwira aho nyine turanga birabura turanga abimigrant turanga baki abantu bose bebuguruka iyo urabonye nka reportage ari byo vuga uti niye kazi n'ibyo kuri abantu by'ukuri bafite ibyumviro nk'ibyo demokrasi ni yo dafa ari
yego
ni example baha ku bantu bose ku isi yose ni kampanye yoshe vuba gukora abantu babiri nka bajya badakundwa ariko mugaba bafite amadosi ariko mugaba bari
ku isonga
ejo twindire kuraba ejo ngene bigenda ariko Trump kana gatsindwa
yego Viki urakoze reka duhe n'umwanya nabandi twe kwigomba mu ijambo
yego
urakoze rwose ijwi rya America duhamagare na Gerard wiriwe neza
mwiriwe murakomeye ku rya America
yee turakomeye rwose nawe aya matora uyatezemo iki
ekomeye ntangwe gushima kuko aranye mu mpaye n'ukuri etazi ni igihugu kiboneka nk'igihugu bwema kintware kuva ni kuva kire makwishingima n'icyo gihugu cya mbere constitution yaho n'ubwo biya shingiro rimaze imyaka myinshi cyo gihugu cya mbere vraiment cyo gushima kuko uri ko ari abandi igihugu cyaje politike ma ekonomike ma byose yakitunganije rero matora zoba ejo ho bukera n'ukuri n'amatora yiteze ko abantu bese uri ko ishi yose iriko irakurikirana ayo matora nabona abantu bose bagiye bakanda bibiri Trump na Ntuze na Hillary bose bagiye babangabanga mugabo amamikindi yabo nabo nyine yarabayemo uburiganya bwinshi ugasanga Trump atakwisatirya ngahubwa mugore byose akagenda biri mu ndo mugabo uko abikora byose n'ukuri biri birateye intambwe rwose kuko uriko araba biratandukanye ngaha muri Afurika muri Afurika atari ngaha bindehe gusa Tanzania na Nigeria na Kenya biteye imbere na Afrika y'epfo mugabo na nyine kwishyira mu bihugu bicunga ayo matora neza ibindi bisigaye n'ukuri amatora usanga ari vuseye ari abategetsi bose birondera ntuzeye intego zabo rero uri kora ayo matora muri Amerika abantu bose ari kirari ari Trump bose n'abantu nyinshi abwe gusa bagomba guteza imbere Amerika kubona kwiteza imbere we bakireya amasosiyete pokorejene ubwo muri Afrika uri kora aba amatora ikarabumenga ibintu by'amasembole byose barabigira mugabo ugasanga ni ibintu n'ukuri sifo de sembole aho hari abafise objectif abize gutise burudanza amatora kugira ngo baronke aba inzego nshasha urabona imyaka 10 ya ya Barack Obama bose harabaye neguye n'abandi bagiye bayiteye intugeye babishima ntizagiye byerade nicyo gituma wavuga ati rero nta munyafurika abantu bose nk'abategetsi boganiza ibintu by'amatora ubona mu myaka 10 iheze bakoze mu matora ugasanga abajene bashaka kuguma muri iyo mazi igihugu kiyembere kiba icyanyuma aho ku isi ivyo ni ukuri ibintu biteye amagahinda yishwe mu guhaba aya matora haba aya matora haba ashaka kuba habaho ishanjuma abajene bera umuntu atara kugira agire shanjuma
yego jera
yavuze ati yavuze sa
yego reka duhiniraho ngaho hanyuma duhe n'umwanya nabandi urakoze cyane
yego me cyane murakoze
duhamagare Clément wiriwe neza
hello muraho
urahora ukomeye
Ndao ndakomeye.
Aya matora ya Amerika urayatezemo iki?
Kuri ngewe uko nareba aya matora yo muri Amerika, nagize umwanya uhagije wo kuyakurikirana kuva gitangira kugeza ubu ngubu, ariko njyewe ku bwanjye mbona isi yitezemo ibintu byinshi cyane bikomeye, kuko urebye ukuntu yatangiye kugeza ubu ngubu hagiye habamo impinduka nyinshi zigiye zitandukanye, hagiye havugamo ibintu byinshi. Kandi ikindi twavugaho, twavuga ko ku rwego mpuzamahanga nakeka ariyo matora ya mbere akurikiwe cyane ku isi hose, bitewe n'ibintu byagiye bigaragaramo bitagiye byumvwaho kimwe n'abantu bose ku isi ahantu hagiye hatandukanye.
Watanga kimwe niko Clement, watanga urugero nk'ikintu kimwe abantu cyabashituye bakareba cyane bagakurikira cyane aya matora kurusha ibindi bihe nk'uko bivuga?
Icyo navuga twahera umwihanganire, ndafata umwanya mvuga kuri buri ruhande mpereye nko kuba Republike. Twabonaga Trump nk'umuntu utari umupolitisiye utazi politike ku buryo yabasha gutsinda amatora mu ishyaka rye, aho abantu benshi batari bamushyigikiye bari bo mani powers bo mu ishyaka, bikaba bisobanuye ko gutsinda kwe byari biri kure. Urebye n'uburyo yiyamamazaga, yari umuntu ubasha gukoresha politike mu buryo yatsinda bagenzi be, ariko iyo hazaga ibisubizo bivuye mu matora wasangaga yatsinze abantu benshi tukibaza impamvu atsinda, kandi ari umuntu ubona udafite ubushobozi bwo kuba yahagarara imbere y'abandi bapolitisiyanzi kugira ngo abashe kuba yabatsinda bari bahanganye. Aho ngaho navuga ko Trump yatsinze ku buryo butunguranye cyane abantu bose batari biteze, haba ku isi hose muri rusange. Hanyuma tugiye kuba Democrat na Hillary, uburyo yatsinzemo Bernie Sanders ntabwo byasobanutse cyane abantu benshi twari twiteze ko Sanders ashobora gutsinda, tugendeye ku buryo buri umwe wese yari yarisobanuye ku ruhande rwe. Hanyuma ikindi cyaje kugaragara ni uko haje kugaragara ko Clinton yatsinze, amaze gutsinda mu ishyaka ryaho hakazamo ibibazo. Ndakeka niba nibuka neza hari muri Pennsylvania aho Bernie Sanders yasabwe kugira icyo avuga ngo yango yemere ko yatsinzwe, niba mbyibuka neza. Ikindi hakurikiyeho kwegura kwa head of party, uriya mugore ntuze niba ari Debbie akegura bitewe n'ibyavuye muri final results, byatumye bigaragara yuko abantu benshi twatunguwe, yaho kuba Democrats twaratunguwe, yaho no kuba Republicans twaratunguwe. So byatumye abantu benshi ku isi bakurikira cyane aya matora. Ikindi Hillary yakurikiwe cyane na FBI kuri biriya by'amabanga ya Amerika ngo yaba yarashyize kuri savaye ku buryo bwa email. Kandi uko tugaragara tubibona tunabikurikira, kiriya ni icyaha gihanirwa n'amategeko. Tukibaza impamvu FBI itabikurikiranye ngo bigire icyaha, kandi mu buryo bw'amategeko ari icyaha.
Oya, ariko FBI ivuga ko nta atigeze yica amategeko, nubwo yego ni ikosa ariko ntabwo yakoze amategeko, nako ntabwo yishe amategeko, niko FBI yabivuze.
Aho turabyemera, ariko ni ukuvuga ngo ntabwo bari kuri niwinga, ntabwo bari kongera kuri openinga biriya bintu nk'uko byari byabaye mu kwezi kw'indwi, bari kubyihorera bongeye kubisubiramo ejo bundi. Byaduteye kwibaza ibintu iki gitumye babisubiramo, kandi bari barabirebye ku buryo buhagije bakaba bongeye kubisubiramo, kandi amatora yegereje. Biriya byatumye harimo umuntu wari ushyigikiye Hillary yahise agira ikibazo, ateye bigenze bite, bituma Trump byanatumye Trump azamuka cyane ku buryo bwa polls, bituma azamuka Hillary nabo byamuciye intege. Urebye kuburyo bizanafektinga ku matora, usibye ko bitari ibintu binini cyane.
Ni kuri ibyiyumviro by'abanyagihugu mu Rwanda no mu Burundi, icyo bavuga ku matora y'umukuru w'igihugu azoba ejo ku munsi wa kabiri aha muri Leta Zunze za Amerika. Dusozereye ko ibiganiro byo muri aka kanya, tukaba dushimiye abo bose bagize uruhara muri ibi biganiro. Dushimire abamenyesha makuru ba torokanije amakuru Inosa Kimenyi yashikanye amajwi yacu ahiwanyu muri studio naho mwari kumwe na Aloise Bigirimana.